Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri we neza mfite ikese muduteze amatwi mu biganiro byacu byo muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongaho. Leta y'u Burundi isanga gukorana n'amakungu bitegerezwa gushingira ku buringanire no kubahana.
Nisi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano. Amasezerano ya Cotonou betura yuko ubu ikiringo cyayo cyaraheze. Ntidushobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze, ahubwo ubu ni ukumvikana ingene tujya muri bishasha.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu Burundi. Muri Mali abayobozi bifata kibanza Perezida Bandao w'imyaka 70 y'amavuko na Vice Perezida mukuru w'abasirikare baherutse gukora coup d'etat Colonel Assimi Goita afite imyaka 37 bimitswe uyu munsi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Ipari mu France abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana n'abagenzi babiri barabakomeretsa hafi ya hahoze ibiro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Ido ni idoryo ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi. Muri Mali abayobozi bifata kibanza Perezida Bandao w'imyaka 70 y'amavuko na Vice Perezida mukuru w'abasirikare baherutse gukora coup d'etat Colonel Assimi Goita afite imyaka 37 bimitswe uyu munsi. Barahiriye imbere ya sentare nkuru y'igihugu. Ibirori byo kurahira byabereye ku murwa mukuru Bamako bibaye mu gihe ibihano igihugu cya Mali cyafatiwe n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu burengero CEDEAO bikibandanya gushyirwa mu bikorwa. Ni mu gihe kandi ata byinshi bizwi ku byerekeye ikiringo mfata kibanza. Major Colonel Bandao yigeze kuba umushikiranganji rero kwivuna abansi niwe mukuru w'igihugu mushasha wa leta mfata kibanza nshasha. Mu gihe Assimi Goita ayoboye abasirikare bagize coup d'etat mu kwezi guheze yabaye icegera gishasha cy'umukuru w'igihugu. Abategetsi babiri hamwe n'umushikiranganji wa mbere azogenwa mu minsi iri imbere bajejwe kuyobora leta mfata kibanza izoshikana ku matora mu kiringo cy'amezi 18. Goodluck Jonathan yahoze ari perezida wa Nigeria yitavye ibirori byo kurahira kwa perezida mushasha wa leta mfata kibanza n'icegera ciwe. Yaserukiye ishyirahamwe CEDEAO. Ipari mu France abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana n'abagenzi babiri barabakomeretsa hafi yahoze ibiro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Joffre Mutagoma araduha ibindi kuri inkuru.
Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press, abanyamakuru baraho byabereye babonye abapolisi bakwira hirya no hino muri ako gace barahaguta babuza abantu kuhinjira. Polisi iravuga ko mu ikubitiro yerekeje ko abakomerekeje abo bantu ari babiri ariko iza gusanga byakozwe n'umuntu umwe. Uwo yatawe muri yombi afungiye hafi y'inyubako ya Bastille mu burasirazuba bw'umurwa mukuru i Paris. Ntibiramenyekana niba ibyabaye bifitanye isano n'igitero intagondwa z'abayisilamu zagabye ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'2015 kigahitana abantu 12. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Jacques Castex yasobetse ikitaraganya uruzinduko yateganyaga kugirira mu majyaruguru y'umujyi wa Paris ngo akurikiranire hafi by'icyo kibazo. Ibi bibaye mu gihe byari biteganijwe ko bapfakajwe n'igitero cyagabwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'2015 bari butange ubuhamya mu rubanza rw'abantu 14 bakekwaho icyo cyaha rwabaye kuri wa gatanu.
Urakoze Geoffrey. Ubushakashatsi bushasha bwagaragaje ko mu Bwongereza abantu 80% bafise ibimenyetso bya COVID-19 cyangwa bafise aho bahuriye n'abo yagaragaye ko badakurikiza amabwirizwa yo kwikumira. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubushakashatsi bwashyizwe hagaragara kuri uyu wa gatanu n'ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe ubuzima na kaminuza ya King's College London buragaragaza ko mu minsi 7 ishize mu bantu bavuze ko bafite ibimenyetso bya virusi ya corona 18% aribo bonyine bakurikije amabwiriza yo kwishyira mu kato. Mu bavuze ko biyumva ibimenyetso kandi 11.9% nibo bipimishije. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko mu bantu 30,000 babajijwe abagera ku 15% aribo bonyine bashoboye kumenya ibimenyetso bya virusi ya corona. Dr. James Robin ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza ya King's College mu Bwongereza yatangaje ko impamvu nyamukuru ituma abantu batubahiriza aya mabwiriza ari uko bahangayikishijwe no gushaka ibibatunga. Muri iki cyumweru Ubwongereza bwashyizeho igihano cyo gucibwa amadolari ya Amerika agera ku 12,780, ni ukuvuga agera kuri 12,000,000 n'igice uyavunje mu manyarwanda ku badakurikiza amabwiriza ya guma mu rugo. Cyakora leta y'Ubwongereza itanga inyunganizi ya buri kwezi yagera ku madorari 640 ni ukuvuga ringa 600,000 yavunje mu manyarwanda kubahembwa make cyangwa batakaje akazi kubera ikiza cya COVID-19.
Tugushimire Geoffrey. Mu gihe hagiye gutangura igihe cy'ubukanye kubaba mu bice cy'isi cyo mu buraruko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijeje amagara y'abantu ku isi OMS riburira abantu ngo bafate inkingo z'ibicurane kugira birinde icyo kwiyongera ku kiza cya virusi ya corona. Geoffrey Mutagoma arabandanye inkuru.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu bagera kuri miliyari buri mwaka barwara ibicurane ndetse bigahitana bari hagati y'ibihumbi 290 na 659. Ibicurane na COVID-19 zose ni indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero kandi zifite ibimenyetso bimwe. None OMS ihangayikishijwe n'uko inzego z'ubuvuzi zishobora kuremererwa mu gihe abanduriye indwara baba benshi biyongera ku basanzwe banduye COVID-19. Umuyobozi ukuriye ibiro bishinzwe kwirinda no kurwanya ibicurane mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Ann Moen yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gihe kiri imbere gishobora kuzakomerera inzego z'ubuvuzi kwita ku bandura ibicurane bisanzwe n'abandura COVID-19. Bityo OMS irashishikariza abantu kwikingiza hakiri kare ngo bibafashe kwirinda kwandura iyi ndwara. Irasaba ko abakora mu nzego z'ubuvuzi n'abageze mu zabukuru bashobora kwandura ibicurane mu buryo bworoshye aribo bakwihutira kwikingiza hakiri kare.
Urakoze Geoffrey. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook cyangwa kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umunsi yagiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu igitega wa mukuru wa politiki. Mu byo baganiriye harimwo ikibazo cy'umutekano mu gihugu n'umubano w'u Burundi n'Uburayi n'u Burundi n'u Rwanda. Roje wirika neza yakurikiranye iki kiganiro.
Nabatere no tamen 44 mu gutangura ikiganiro cyo cya mbere kubera yabanje kurira gushira amashurwe ku ntatemwa ya Pierre Nkurunziza gitangurije mu mateka ya president mu Burundi akaba namwita sekuru Evariste Ndayishimiye yafashe amasaha abiri uko bya bitekanijwe. Mu bya zamenyesha makuru nanye gihugu bagarutse ko hari n'ibijanye n'umutekano maze imisi uhungabanywa mu ntatandukanye. Mbere mu gure tabarwanya ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mezi ukwezi k'umunani watangurije ibitero byo gukombora ubutegetsi bw'igikenye. Bwana Ndayishimiye asanga abitiranye ibyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe.
Igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe gutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro rero nabavuga ko wateye igihugu wagiye kwica ubuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuba ko wateye igihugu cyayo wateye uwo muryango uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu sewe reka dufata akarorero maze iminsi nzunguruka mu ijoro n'ejo naduze mu ijoro none bavuga ko wateye igihugu gutu umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guhera genda murabisa hano abwiriye iki goma murabisa aha nashikiye ubujumbu sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mu ijoro sinacira mu tsikibira ngo niho bari.
Muri ino bitero harafashwe abantu batari munsi ya 64 mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati y'Bujumbura Rumonge Bururi na Makamba mu manuko buje burengero hamwe na Kayanza mu buraruko. Amwe mu mashyirahamwe yigenga yavuze ko hafashwe hanini abatavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu gisirikare cya kera bagizwe hanini n'abatutsi hamwe n'urwaruka rwo muri ubwo bwoko. Umukuru w'igihugu yabishuye
kandi umwana w'igihugu akingiye ikibabu mwicanye nawe abari umwicanyiga abantu benshi ntabyo bazi naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate mwebwe nyene mwa mwagiyemo muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwese nshiye nishura kuri umwe avuga ngo mbe ko hafatwa hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicanyi bwagenze gute bakaraba bagasanga baracumbitsa leta irafite uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitsa ha wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu leta irikwirapereza iliku igira matoho za kukinu nushura kubango na kaya afashwa
President Ndayishimi ya nagarutse kuitose karajimi genda ni hakati kukuchi wenu mwebuga aburaya ye meje kubi nubitekelezu wakusubi dibuti
imigenda na yatose kaikubira mwebuga aburaya tuwasanze gari buri mgo mugutuma habitengu bagazwa jibu tegesi mugurundi hanyumabitu wajigikenye liba naniye hachirafu kabatile katubohera mawoku mugongi jareka kugiri temba gare wazi mwubukene bugae inisi yose vihuku kugira ngovzumbi kare nubundi haba masezerano kabuga mtituzo kwanu kunuku nuku egari hama sezerano ngende guwako nubugati niwa mushi inge inajima sezerano ini ngende ya nilekuisi yosero hama sezerano ya kotonu kwetu razi uko ubu u ikiringo chawe chara heze kibishua kukuma leo duhari la kukindo cha heze ahuku ubu u nugumbi kamingede tuja muribi shasha
aliko mizi heze Claude Buchu wa seruki rumwe bugabura ya Burundi yemeje kuwa muryango ugeu ukomeza ufashi cho gihugu
je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très
prochainement ya vuba no vuba gusanura ibarabara R24 bizose migenderanire shemeye hagati ya Bujumbura na Republika ya Demokratike ya Kongo ubu numugambi munini dukuri wadutwaye umwanya hari n'indi nkurugomero rw'umuyaga nkuba rwaje izi murembwe aho ibikorwa bimaze imyizi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki yose ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa Buraya bwakoze twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara kongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180 hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'imbero n'amagara y'abantu muri iyi minsi nikishize twitayeho cyane ibijyanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba n'imigambi itari mike ubumwe bwa Buraya bwahagurukiye gufashanya n'u Burundi kandi twabiganiriye ko n'umushyirangange wa mbere
Ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u Rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafite uruhara runini kugira ngo ive mu dutotsi
ibihugu atari vyiyorobetsi nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobekako ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tuzisubiza birazwi kama twasubije na makungaro rera mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye bojya boshaka gutora umuti ubunyene biroroshe ntibakore ivya kibantu ababanye ubunyene urabe ko
Uzu kizina jane baka na jidondo lako kumbuga mwana nyambaga Halikina taga ruteko waliko yabugia lakuru hivi hugu Vigizeo ni munama ya bose ya minongi nivu nagata nukuru yu wakane Ukuri hugu chiwe kurutonde ya rugubi suzu mwana kana makao ni wikariro marono muteka Murubandi kwa somne juja Amerika alifitia kopi ya gizati Uburundi buli kurutonde wako kana makuwe ringi ingo zaga kanda mizo zifatia kunyungu za politika zili hugu inge yunge za rutura Eloja ulikaneza juja Amerika
Urakoze Eloja Mwurundi kandi Prezida Evariste Ndayishimiye eraye ashikirije ijambo ryiwe mu nama igiriye 2025 ngaruka mwaka ya ONU ibandanye General Ndayishimiye yagarutse ahanini ku mubano w'u Burundi n'amakungu umutekano igikorwa cyo gutahukana impunzi ibibazo bihangayikishije isi harimo ikiza cha virusi ya corona n'ihindagurika ry'ibihe ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa
Cyo kimwe n'abagenzi biwe bandi Perezida Evariste Ndayishimiye yashikije ijambo ryiwe biciye ku buhinga bwa none bwa video mu ntumbero yo kwirindikiza cha virus ya corona nikiza Perezida Ndayishimiye yavuze ko caje kwereka isiko yari ikwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gukemura amatati biciye mu migenderanire myiza hagati y'amakungu mu by'umutekano yashimangiye ko mu gihugu aramutswa wifashe neza agira kwabwira abagenzi biwe kuko u Burundi bukiri mu bihugu bija kukiranga misi cy'akanama ka ONU kajeje umutekano bisa nko guhungabanya igihugu hagushigikira amahoro yacu
Nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Burundi se retrouve arbitrairement sur l'agenda du Conseil de sécurité.
Ntitwigeze duhengeshanya kubivuga. U Burundi bushegwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU kukarenganyo gusa. Bitumwa n'imvo za politike hamwe n'inyungu z'ibihugu bimwe bimwe bya rutura ku isi atawuzitsa zisana n'ineza y'abarundi canke umutekano muri rusangi nyabona ivyo biri mu bituma umutekano w'igihugu cacu uhungabana aho korohereza amahoro n'umutekano dusubiye gusaba dushimitse ko igihugu cacu c'u Burundi co kugwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU ahubwo uwo mwanya wahora ukoreshwa ukoreshwe mu guca hirya no hino imigambi y'iterambere imibano no gutunzi no gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere rusangi wo kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2027 hamwe n'intumbero nyamukuru y'umugambi w'iterambere wo gushika mu mwaka w'2030
et les objectifs de développement durable de l'agenda 2030.
Uko kubura buzwa ku Burundi ndayishimiye avuga agusanga kandi mu bihugu yavuze ko vyivanga mu vy'u Burundi kuva mu 2015 ivyo bihugu yavugiye muri rusangi yazagije mbere ko vyanafashije mu mugambi wo guhakwa guhirika ubutegetsi bwari buhari ico gihe.
Nous ambitionnons bâtir des relations d'amitié et de coopération fondées sur le principe du respect mutuel.
Twifuza gushimangira imigenderanire n'ubucuti bifatiye kukubahana no kubaho ubwigenge bw'ibihugu. Iforo y'ibihugu bimwe bimwe bishaka gukoresha uburyo butabereye mu guha amategeko ibihugu byo muri Afrika kwiyitirira ngo nivyo bigize amakungu bigafatira ibindi bihugu ingingo z'agahotoro hawunyanzwa amategeko agenga ishami mpuzamakungu ONI bibwirizwa guhagarara. Uburundi burashigikiye ko ibihugu byose hatarabwa uko bingana ako ari bito canke binini ko bitunze canke bikenye bifise uruhara mu guhangana n'ibibazo isifise muri iki gihe. Ni muri iyo ntumbero Uburundi bwifuza kubana neza n'ibindi bihugu canke amashami mpuzamakungu ku buryo atanumwe ahahombera kandi yashezwe imbere ukubahana. Aha rero turiyamirije twivuye inyuma ibitero mu by'imigenderanire na politike bigirirwa Burundi n'Abarundi bikagigwa n'ibihugu byo hanze bimwe mbere bikaba byaragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igikenya mu gisata c'imigenderanire kibwirizwa gusubirirwa no gufashanya bifite inyungu twese mu kubahana.
À la coopération mutuellement bénéfique et respectueuse.
Président Ndayishimiye ikindi yabwiye ONU nuko Burundi buzokwama bumeze magabo igihe cyose bizoba ngombwa ko ufasha mu kurwanya iterabwoba mu makungu nkuko bukomeje kubikora muri Somalia na Centrafrique. Indi migambi Président Ndayishimiye yahamagariye makungu gukorera hamwe irimo ivyo kuraba ingene imikorere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yosubigwamo izenye n'indagurika ry'ibihe niyo kubungabunga amagara y'abantu. Perezida Ndayishimiye mu byo yishimiye harimo igikorwa c'impunzi ziriko ziratahuka. Yongera kandi avuga ko amatora aheruka kuwa mu Burundi ari ikimenyetso cya demokarasi ikwiye gushigikirwa biboneka. Ubwa nyuma ijambo ry'u Burundi ryashikije n'umukuru w'igihugu mu nama rusange ingaruka mwaka ya ONU hari mu 2013. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka yagiye aratuma ivyegera vyiwe canke abashikiranganji kuko ubutegetsi bumaze guhakwa guhirikwa ari muri Tanzania mu 2015 atanga indozo hanze yongeye gukora.
Urakoze Diane. Tuve mu Burundi tuza mu Rwanda aho sentare yungururizwamo imanza mu gihugu yemeje igihano cyo gupfunga ubuzima bwiyo bwose kwa Leon Mugesera. Igihano yari yakiriwe na sentare nkuru mu Rwanda inyuma yuko imwegetse ku ivyaha bya genocide n'ivyagahomera buno. Eric bagira ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nta mpamvu nimwe yahawe agaciro n'urukiko rw'ubujurire muzirenga eshanu bwa na Leon Mugesera na Maitre Jean Felix Rudakemwa bari bashingiyeho bajurira icyemezo cy'urukiko rukuru mu Rwanda rwari rwahanishije Mugesera igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose. Ku isonga bari bavuze ko urukiko rukuru rwakoze amakosa mu rwego rw'ibyabaye no mu rwego rw'amategeko kandi ko rwirengagije ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha bwana Mugesera ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Mugesera na Maitre Rudakemwa bavuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ku rwego rwa mbere kandi ko atari bukurikirane ku byabaye muri 1994 hari mu gihe ariko ijambo ryo kukabaya muri 1992. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi yavuze ko nta kosa urukiko rukuru mu Rwanda rwakoze kukuburanisha urubanza rwa Mugesera kuko rubifitiye ububasha. Yavuze ko mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara ubushake buke bwa Maitre Rudakemwa mu kunganira Mugesera bityo ku byo kutunganirwa ntababimuvukije. Urukiko rwibukije ko mu 1975 u Rwanda rwashyize imikono ku masezerano mpuzamahanga yerekeye gukumira no guhana ibyaha bya genocide bityo ko ibyo Mugesera yakoze mu 1992 byari biteganyijwe guhanwa n'amategeko y'u Rwanda. Imbwirwaruhame kukaba yayo zingiro ry'ibyaha rwa Mugesera avuga ko yashyikirijwe urukiko yahinduwe. Urukiko rukavuga ko uretse kubivuga nta bindi bimenyetso bitangira. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko umukemurampaka mu 2005 yabwiye urukiko rw'ikirenga rwa Canada ko ijambo riregwa Mugesera ariwe warivuze. Umucamanza akavuga ko urukiko rukuru rwagiranije ijambo ryoherejwe muri Canada n'iry'ubushinjacyaha bwaregesheje rusanga nta mpinduka. Urukiko rukibutsa ko mu miburanire Mugesera yemeye ko nubwo atibuka ibyo yavugiye kukaba yariko yahashe ijambo. Nyuma y'amasaha asaga atatu inteko y'abacamanza basimburana mu gusoma ubucarubanza Mugesera n'ubushinjacyaha nabo bakurikiye bucece bandika urukiko rwanzuye ko Mugesera hamwe n'icyaha cyo gushishikariza abandi ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye byafatwa nk'imwe mu nzira yo kubahamagarira gukora genocide yibukije ko yavuze ko abatutsi ari inzoka kandi ko bagombaga gufatwa bagacibwa amajosi bagatabwa mu mugezi wa Nyabarongo bagasubizwa iwabo muri Ethiopia yamuhamije kandi kugira ubushake bwo gukora icyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasiye inyoko muntu avuga ko Mugesera avuga ijambo yari afite ubushake bwo gutoteza abatutsi abazize ubwoko bwabo maze ashimangira ko igihano urukiko rukuru rwamuhanishije mu 2015 kidahindutse ahubwo hahindutse inyito y'ibyaha n'imyanzuro Mugesera yakurikiye yicaye wenyine kuko Maître Jean Félix Rudakemwa wamye mwunganira atagaragaye mu rukiko ntamaranga mutima adasanzwe Mugesera yagaragaje akimara kumva icyemezo cy'urukiko gishimangira kumuheza mu buroko gusa hise yaka ijambo maze abwira urukiko ko azasubirishamo urubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane mu rwego rw'amategeko mu Rwanda nta handi bwana Mugesera yashoboraga kongera kujuririra ijwi rya Amerika yashatse gusobanukirwa zimwe mu mpamvu zatuma umuburanyi asaba gusubirishamo urubanza rugeze ku rwego rwa nyuma nk'uru rwa Mugesera amaze mvugana n'umunyamategeko utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru
itegeko rigenga ubasha bw'inkiko n'ubundi ripiganya impamvu zituma habaho gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane ariko ibyo bigashoboka ku rubanza nyine ruba rwaciwe ku rwego rwa nyuma kandi rudashobora kujijwa nka ruriya izo mpamvu rero niyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa ikimeze cyangwa ikene wabo bikaba byaragize ingaruka ku mikirize y'urubanza bikaba kandi bitarigeze bimenywa n'uwatsinzwe urubanza mu gihe cy'iburana iyo ni impamvu ya mbere iya kabiri niyo mwicibwa ry'urubanza hirengagijwe amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese iya nyuma rero niyo urubanza rudashobora kurangizwa hakurikije imikirize yarwo wenda umuburanyi azagaragaza imwe mu mpamvu azashingiraho asaba ko urubanza rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane uburyo rero bigenda nk'uko mu gihe kitarenze iminsi 30 nyine urwo rubanza ashaka gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane urwego rubishinzwe rero muri iyo situation azandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amugaragariza imwe muri izo mpamvu avuga ko ashingiraho asaba urubanza gusubirishamo akarengane hanyuma perezida w'urukiko rw'ikirenga ntuzafata icyemezo gishobora kuba wenda cyemeza koko ko ari byo bitewe n'impamvu azatanga n'ibimenyetso byayo cyangwa se kinamusubiza kimuhakanira ko nta karengane karimo
igihe rwamwemerera urukiko rw'ikirenga urubanza rwaburanishwa n'uruhe rukiko
perezida w'urukiko rwisumbuye ku rwafashe icyemezo atanze harimo akarengane ashobora guhita yoherereza ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga urwo rubanza kugira ngo ruburanishwe cyangwa se kugira ngo rwohererezwe urukiko nanone rwisumbuye ku rwaruciye so muri situation rero hari nuko uko byagenda kose nta runi rukiko ruri hejuru urukiko rw'ubujurire uretse urukiko rw'ikirenga byaba byumvikana rero ko ari narwo rwonyine rwaba rusigaranye ububasha bwo kuzaruburanisha mu gihe hagaragaramo akarengane
uyu munyamategeko agakomeza avuga ko igihe urukiko rw'ikirenga rwatera utwatsi ubusabe bwa Mugesera yaba asigaranye amahirwe yo gutakambira urwego rw'umuvunyi bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu by'iyigandi ndimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora Mugesera aregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye kukabaya muri 92 n'imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nk'arutwitsi kuko buyimuregeshamo gukangurira abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yarahanganye n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi Mugesera yahoze ari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi yagejejwe mu Rwanda mu 2012 kuburanira ijambo ntijambo avuga ko ryateshejwe umwemerere mu cyo yita NDC kuru twike jafite mu rurimi rw'igifaransa bagira ubusanzwe rya Amerika ikigali
turabushimye Eric mu Rwanda kandi Kigali Centre nkuru ya Nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya police sabagina kwifungwa n'ifungurwa ryiwe aheze indwi Centre y'intango ya Kicukiro itegetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe ankete zikibandanye asunta kabo yatubwira uko byari byifashe
mu gihe cya saa tatu zibiri minota mike nibwo bwana Paul Rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu Rwanda kuko nyuma y'aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nkengero zarwo saa tatu zuzuye nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa Rusesabagina n'abunganizi Rusesabagina ahawe ijambo yahise abwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuraga mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byaba byiza avuriwe mu Bubiligi. Rusesa Bagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira. Maitre Rugaza David umwe mu bunganira Rusesa Bagina yasobanurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we, yumvikanisha ko Rusesa Bagina atari umunyarwanda. Umucamanza yasabye kwinginga gusobanurwa neza maze Rusesa Bagina ahabwa umwanya ngo abyivugire. Rusesa Bagina yavuze ko mwaka w'1996 yagiye mu gihugu cy'Ububiligi, icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye. Mu magambo yagize ati, icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu, nari imfubyi ya Loni. Nyuma y'imyaka itatu ngo Ububiligi bwaje kumufata bumugira umwana wabwo. Rusesa Bagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka. Maitre Rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'1999 nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri, kuko wafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu gifite. Maitre Rugaza yashimangiye ko Rusesa Bagina ubwo yafataga ibyangombwa bya Loni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu, bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari Umubiligi. Maitre Nyembo Emeline nawe wunganira Rusesa Bagina yabwiye urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe, ndetse ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko Rusesa Bagina afungwa by'agateganyo iminsi 30. Uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza. Maitre Nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8, ariko akabazwa nyuma y'iminsi 2 kwa 30 z'ukwezi kwa 8. Maitre Nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yo igaragaza ko yakozwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8. Akomeza agira ati, ubundi uko mbyizera, iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha. Rusesa Bagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho, maze mu ijwi rye ati, njye nafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 11:00 za mu gitondo. Icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere mu masaha ine z'icyumweru gikurikiyeho. Ati, ese ibyo birasanzwe? Maitre Rugaza David yasubiranye ijambo ashimangira ko kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we, kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'abatuye aho yaguze ikibanza mu karere ka Gasabo. Uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rufunga Rusesa Bagina iminsi 30, agaragaza inenge ziri muri izo ngingo. Ku cyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, Maitre Rugaza David yavuze ko urukiko rwa mbere rusa naho rwahamije Rusesa Bagina icyaha, ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na Nsabimana Kalisiti uzwi nka Sankara, mu gihe ubwo buhamya Rusesa Bagina atigeze abubona. Ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, Maitre Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesa Bagina rushingiye ku biganiro bya Radio Ubumwe ikorera kuri interineti. Rusesa Bagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'iyi radiyo ari ukumusagarira ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa Esperance, ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yabakekwaho. Umucamanza yabajije Rusesa Bagina ihuriro rye na Radio Ubumwe. Rusesa Bagina yasubije ko mu minsi ya mbere ariwe wahembaga uwo Esperance, ariko atazi igihe yamaze amuhemba. Umucamanza yabajije kandi Rusesa Bagina imikorere ya FRN n'ishingwa ryayo, asubiza muri aya magambo. Nk'uko nabivuze, FRN ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na Leta y'u Rwanda ko hari impunzi zibagiranye zateshejwe agaciro ziba mu nkambi ya za Zambia, Malawi, ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane. Ntabwo umugambi wa FRN wari iterabwoba, ahubwo kwari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare. Ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na Rusesa Bagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo Rusesa Bagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva Rusesa Bagina yagera mu Rwanda inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe, ko aho afungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali hari abaganga, kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu. Busubiza ku byavuzwe na Rusesa Bagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda, umushinjacyaha yavuze ko Rusesa Bagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe Rusesa Bagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda, kuko yashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa ku bijyanye n'ibazwa rye bivuga ko bitubahirije amategeko. Ushinjacyaha yashimangiye ko Rusesabagina yafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ashyikirizwa ubugenzacyaha, ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 ashyikirizwa urukiko, ku itariki ya 11 z'uko kwezi. Ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko. Nyuma yo kuvuga iregure bw'impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika ikiburanisha, atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa 5 w'icyumweru gitaha. Ubushinjacyaha burega Rusesabagina ibyaha 13 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politiki n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuri mikro, Mike Mina, Fideni Yonga, Frawashi.